Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri nigenekerezo rya 9 nyakanga n'umwaka 2025 kuti namwe bagenzi mwashije gukurikira radio Nzamba ryatawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izimvuru nkuru zikurikira ishapo ni ryinshi mu banyagihugu baja gusaba impapuro z'inzira pasiporo bavuga ko kugira babanyarukirize abifise barinda gutanga igiturire basaba ababijejwe gutorera umuti icyo kibazo. Ikirahamwe Parcel itera kamo leta kugwiza ibyo ishorera hanze cyane cyane ibiterwa njabukamazi mu ntumbero yo gutorera umuti ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ni mu gihe kuno wa 9 nyakanga ari umunsi mpuzamakungu wahariwe uburimyi. Abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bakora imirimo ikenera umuyagankuba baridoga bavuga ko bamaze indwi zibiri ata muyagankuba bafise bakavuga ko ubuzima bwabo bumeze nabi kuko babona ko batabona ingene bagiye gutunga imiryango yabo. Reka n'umunyagihugu mu gisagara ca Rumonge nabo nyene bakoresha umuyagankuba nabo nyene bavuga ko ingorane z'ubuzima zifise basaba abijejwe gutorera umuti icyo kibazo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Yasubiye kuramutsa. Imidogo ni myinshi mu bantu baja kurondera impapuro z'inzira pasiporo iyo basabye izo mpapuro ngo bashobora kumara amezi arenga atanu batarazironka. Bavuga ko kuronka izo mpapuro zikanyaruka bisabwa ko kubanza gutanga igiturire cy'amafaranga menshi cyane basaba inzego zibijejwe kwikubita gashi kugira ngo izo mpapuro zishobore kuboneka umuntu atabanje kuvunika. Inkuru ya Jean George Kibogora.
Abanyagihugu bidoga bavuga ko bashobora kumara amezi arenga atanu batararonka izo mpapuro z'inzira kandi baratanze amafaranga yankenewe yose. Bemeza ko kugira ngo binyaruke kuronka izo mpapuro umuntu abwirizwa gutanga igiturire kiringa mbere n'igiciro cazo. Abanyagihugu basaba abategetsi bakora muri ico gisata gitanga izo mpapuro kwikubita gashi kugira ngo batange izo mpapuro abazirondera batabanje kuruha. Komiseri mukuru ajejwe imbibe Maurice Mbonima avuga ko ico kibazo cy'ukuronka izo mpapuro z'inzira passport kigiye gutorerwa umuti kuko ngo baherwa gushyiraho ubuhinga bwa none buzotuma uwazisabye wese azozironsha ku isano ku munsi azoba yahawe bimwe bita rendez-vous.
Urakoze Jean George Kibogora. Ikibazo cy'amafaranga y'agaciro n'intambanyi ku iterambere ry'igihugu icyo nacyo kugira ngo gitorerwe umuti n'uko leta igwiza ibyo ishora hanze ibyo biruko gihe igipimo cy'ibyo Burundi gushorera hanze kitegera kirenga ibice 20% ibivugwa na Faustin Komana arongo ishirahamwe Kafeme mu gihe kugenekezo cya cyenda Nyakanga ari umunsi mpuzamakungu wahariwe uburimyi. Faustin Komana avuga ko uyu munsi ushitse mu gihe mu Burundi ibiterwa nshyabukamazi byinjiza amafaranga y'agaciro bisigaye ari ikawa n'icyayi gusa. Uyu muhinga mu by'ubutunzi akavuga ko n'igiterwa cy'ikawa cyitwa ko aricyo cya mbere kiza amafaranga y'agaciro kitagifashwe neza nk'aho hambere. Kurikira Faustin Komana.
Muri raporo ya sosi ya bebe ibiterwa ubu tubwira ko twavuze ngo principal produit d'exportation ni kawa n'icyayi buke buke ngo n'amwihuze n'amabuye y'agaciro nabwo amahera yabwo ubwo burazi kumwe ngo kwinjira mu gihugu vyabaye nk'umugani abari karakteri imbere kumbure bariho ugacura none ya kawa dufite yo kawa tuvuga tuti niyo dufite ngo barira juti kuva kiri ukaraba ahiye none nico dufise gifite barira juti ukaraho kigize urimbira none twebwe abarundi twimbira ipama ryo ryuma ryagira ibicyoneka mu exporters sura baronika umwimbo gero subi proko yuko yo kwimbura ikawa neza mu Burundi se nkandi militoni iheruka mu 1982 mugabo kavuga ngo ikawa gusuko no munsi ifatire ko niyo iboneka mu exportation ubwiro dusorindi ugiye ukarabe bita Rwanda ruteza kugira anxiety iyo kawa itaronka umwavu angry iyo kabizo ya makampanye yo gupompa no kugira iki atakiba kabazo de infectas tudo de infectizasyo za kira za brazi kira araba kampanye gupompa ikawa katika ubu ibiba gusubiriza imivyaro ishaje haro ni na makaba ashobora kuba tuzima ashobora kwiga ushobora kubara n'igitegwa bimwe bimwe kugira kubera iyi fi yacu ari na ntoyi twimbu ibitegwa mbumba rugo bibana na njabu kamara aba monitero ya bankazika kira wara na bamonitero jika bari kwishorera hanze nubu hari amastoke iyo umwaka uheze yari atashe nange twaronse kwishorera hanze kwishura abarimu zikicuwasanga n'ubundi ari gitoto kuba hino bikikunga iyumvire umurimyi yashoye ikaguva mu kwa kabiri amashuri agira atangure mu kw'icenda usanzwe premier prima y'ikawa y'abantu kwa gatanu iya nyuma y'aba mu mpera z'ukumunani aravuga ngo ariko bagira digitalizasiyo ariko bagira guti none abakora isoko cyangwa bagira iyumvira impact
Tende Komana avuga ko intambanyi ziri mu gisata cy'ikawa ari uko leta ishaka gufata yonyine mu bintu icyo gisata hanura ko hoba kuja inama n'ingingo kugira igitego cy'ikawa n'ikizuhave kigenda amazima yombo rumye tumukurikire
leta nayo nyine igabane n'akagese kuko kwimira ku bintu ariyo yonyine ishobora kubiko abantu bagenda bakiyugana ngo bamureka gufata ingingo batari ko barabaza abantu aba bayiminyi aba gutere privé abavuye kwica ta synergy das agahana hari byiyumviro mugasanga muri itwashe n'ikawa ariko abaza serukira abarimu ukarabaza bakuteri pizza ashobora gukorana icyo cyotera imbere ikintu mve kafuyaje gisiyone ni ukuvuga inzego mishya kuva ngo kenshi abantu umwe bakiri unyungu ngo abahigi benshi iyo bezimbwa rero uzuvuga ngo minisitiri zurange kici iraho odec rero biro de tite gusa nzike muri perezidansi iraho bose mu ikawa odec yoyo ni akutera mu metari igira cyo mugasarakanye waza ugashyira n'umushaka muri ibi ngobozi ngo twenge ibyo ngo ntibitara ngo bagahoze odeka gyosa kabura inzego yo tumaze kuba nyinshi mbe ngo ziri ya kompetisiyo by'abahigi benshi bavuga ngo babizimya niko bicara igihe rero zihita ziba mbi cyane zikabaza tutavuze rero iby'ubusha ingaruka ari ku barimu igihe bari kubaragira ngo tuba guhembwa n'iki bizaza iki ushaka guhera ikawa ugasanga ntibakigwa n'amakarusho iyo kaje no guherengetera yibutse kera ikawa ingene ya pomu ingene abantu twagira twese turi abana ibipimo bakaza gukata bakagira gute igitego njabo kabazwe tukacubatswa bisonera ngabo urumva cyo mitino niko keza mu mitangira gute mu bindi bwo kwagira placement de plan muri za equipe cyagana hanze iyo tare na reportage hari umikawa yo gira mwako heze itabirashe ukanibi impact we warahebye abantu ari nko makizi ni masi monetaire warumvise muri iki kirasi ifaki ubiyo mas monetaire aka kontre partia ma dovida izo barindi
inzamba
nuko nene babwiye imidugo n'imyishi mu banyagihugu babayeho batunzwe n'umuyagankuba bo mu gisagara cya Bujumbura ngo kuko bamaze indwi zirenga zibiri ata muyagankuba bafise bavuga ko ubuzima bwabo n'imiryango yabo buri mu kaga mu gihe ata muyagankuba bafise ari bo soko ry'ubuzima bwabo basaba leta kubakimurira icyo kibazo vuba na bwangu inkuru ya Julienne Muzinga
nkuko amakuru ava muri bamwe basanzwe babayeho kubera umuyagankuba ngo bamaze hafi indwi zibiri umuyagankuba uza nabi nabi ukamara iminota 30 canke izaho gaca wigira ibi rero ngo bigatuma badakora neza akazi kabo ka minsi yose bakaba batanashobora kuramira imiryango yabo ko bikwiye ibi babifata nk'ihohoterwa leta iri kirabakorera kuko batumva ingene leta ifatika ikibazo minenegwe
rimwe na rimwe ngaha mu gisagara cya Bujumbura turibaza mbega regide ziracyakora canke yarabivuyemo turamaze indwi zibiri amatara aje umenga barungitse kuturamutse abantu dufise rero akazi tubayeho kubera umuyagankuba ni ikibazo je mu kazi kanje kandi si yose ndi umusuderi nkorera ngaha mu bwiza mu rya gatanu ariko ubu hageze ahantu nshobora no kwipfuza amafaranga ya radiyo nsumishiki none amatara aje akaza mu ijoro amara isaha amatara iminota 30 ku murango hoho twarahenze turi buje kuvuga ngo dukoreshe gurupe ntege kunda dukore igitoro hehe nibwo wakironka kuri magendo bagufashe wagirirwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ni umunyororo w'ubuzima bwawe bwose none ntari ukutwica turejo erega iri hohoterwa ryuko turagirirwa ndetse nzi ko abantu bose turibona ni ukuvuga leta irikira tugirira ihohotera irikira dukinyiza cuko turakorerwa amari adashoboka
abanyagihugu basaba leta kwikubita agashi igahagurukira iki kibazo kuko mu bibazo bahura nabyo harimo n'uko batari kurabona aho bazokura ibikoresho by'abana by'amashuri mu gihe umuyagankuba udahari ngo bakore
cyasabye leta niyikubita agashi igihe umuyagankuba tubeho kugira ngo imirimo yacu ibandaye aha mvugije ku ruhande rw'uwanjye nk'umusuderi abasimvuze abadandaza mu makafetariya abakwafere n'abandi bakoresha bavuga ko bakoresha umuyagankuba icyo kibazo kidasanzwe ubu amashuri buca atangura sindagura ikaye sindagura iniforume none nzobikura hehe y'amatara atabaye kurandura
mu ruganda rwa radiyo inzamba agateka kawe twarondeye urongo y'ishyirahamwe Regidezo kugira ngo irishashikirije kuri iyi midogo y'abanyagihugu nicyo bakiriko kirakogwa turamukena
araheze iminsi hafi itanu ata muyagankuba waboneka mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Bujumbura bamwe mu banyagihugu bakenera umuyagankuba mu bikorwa bya misi yose barituka bavuga ko bariko bagira uruhombo runini muri Regidezo gushika ubu ntibaragira icyo bashikirije tubaze mugenzi wacu Edi Claude Nazo
kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze umuyagankuba wa Regidezo ntuboneka ku murango amamashini asuye ubududu canke ibigori ntakora ku murango abakora akazi ko kwandikira abantu mu mazu yiyandikiro iki gihe baricaye abadandaza amata bisaba ko akanyishwa cyo kimwe n'abadandaza inyama baridoga ko biriko birapfa nico kimwe n'abadandaza amafi mu gisagara ca Rumonge mu micungararo iyo migwi y'abakenera umuyagankuba yose ivuga ko ubuzima butari ko buroroha ku ruhande rumwe abo bakenera umuyagankuba kugira ngo batunganirize abantu bavuga ko ayo mamashini ariyo yari abatungiye imiryango mu gihe umuyagankuba uhari ariko ubu batagira ayo bacira nayo bamira imiryango yituravyo bisata ntigira uko itunganya ibyo mu kibano kuko amasoko ya Radio Inzamba muri Rumonge avuga ko bigorana kubeshaho iyo miryango yabo mu gihe benshi bahora bikora ku bitoro mu kwatsa amamashini asahiriza amakuru ava ngaho mu Rumonge yemeza ko ayo mashini adakora kubera ubukene bw'igitoro umuyagankuba wa Regidezo ucika mu gaturuturu ukagaruka mu ijoro naho nyene umwanya mutoya nk'uko amakuru ava ngaho muri ico gisagara abivuga bamwe mu banyagihugu bibaza impamvu Regidezo ica umuriro indwi yose mu gihe ibikorwa biba biriko birapfa mu gihugu kushika uburyo shyirahamwe rudendera ijeje gutanga umuyaga nkuba mu Burundi ntiriragira icyo rishikirije kumvo ituma rica buri mwanya uwo muyaga nkuba.
Nunga dushyizisozera no makuru nk'abashimiye ubwo bisimutseze yombi gashimira n'abagenzi banje bose witikiwe bafashe kwibatokaniriza mugireye amamubahoye mwanya mu byanjye n'agahwanda.